Iyi mumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vyeno genekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane kwa 2017 muri cya 18 ijuri Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vyino mwanya
ntani yo tubana naho bayitandariza isaha n'uno muno tumenga umuntu abari kwararondera umutsi wibuye ntansiguro ni meto biha ubu turizmo mbere je tumeze kunyene
ko kare twasimba ku mudandaza ati nkikiro cangwa mbiyorobo ha mukashira muri utwo tubuto twawe
abanye bamwe mu barimyo muri commune Nyabiraba intara ya Bujumbura bavuga ko kuronka ifumbire y'ikizungu bisigaye ari nko kuronka muzi wibuye iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu hagataho imyaka 23 turarumanye ku munsi uyu munsi kuyundi wahoza arongo y'u Burundi Cyprien Ntaryamira na mugenzi we yahoza arongo y'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana bahitanywe n'isanganya ry'indege barimwo navyo turabigaruka kwandi hato ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko imiduga yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisa ibandanya gukura abantu muri Sudani y'umanuko ibahungana mu turere two mu buraruko bwa Uganda ahubatse amazu bazobamwe mu misi iri imbere bivugwa ko intureka zibandanya kwiyongera muri Sudani y'umanuko abasirikare ba Uganda bari ku mupaka bakamenyesha ko bari maso kubijanye nuko atampunzi nimwe yo kwinjira n'ibigwanisho abashinga mateka n'abarongozi bamashirahamwe atabari imbabare barahuye kuno wa gatatu mu nyumba kwa ina mashinga mateka ya Amerika hari mu ntumbero yo gutera akamo ko hofatwa ingingo zigenewe gutorera umuti kibazo cinzara igeramiye uturere tumwe tumwe twa Afrika muri iyo nama abatari bake baraneguye umugambi wa president Donald Trump wo kugabanya amafaranga Amerika ihaye ishamwe mpuzamakungu ONU ivyo ngo ni mu gihe iryo shirahamwe ryahagurukiye ikibazo cinzara mu buryo butari bwabo ke mu kiringo c'imyaka 70 iheze tukiri ku mugabane wa Afrika wa Amerika muri antunga leta irongowe na president Donald Trump itera yizigira ko ingingo yari yafashe yo gutandukanya imiryango yinjiye bidaciye mu mategeko ku butaka bwa Amerika ice ku mupaka wa Amerika na Mexico igabanuka abafashe iyo ngingo basiguriye mu gwinyobozi w'abakenguza amateka ko abavyeyi n'abana batazotandukanya kiretse bibaye ngombwa aho ngo ni nko mu gihe umuvyeyi agwaye canke yafata ibiyayura mutwe ni mu gihe higitigiri cyabi mukira binjira baciye ku mpaka wa Amerika na Mexico cagabanutse ku rugero rugera ku 2017 mu kwezi guheze Ijwi ry'Amerika mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 murashobora kandi kumva kino kiganiro co kimwe n'ibindi biganiro vyacu muciye ku rugaga kuri internet yacu ayo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe naye ndabicye ku masonga mukanya myaka 23 irarumanye umunsi kuyundi wahoza arongo y'u Burundi Cyprien Ntaryamira hitanywe n'isanganya y'indege yarimo na mugenzi we mu gihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ibirori nyamukuru byo kwibuka Cyprien Ntaryamira vyabereye ku mugwa mukuru wa Bujumbura turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza akorera ku mugwa mukuru wa Bujumbura Eloge mwiriwe ibirori byo kwibuka uwahoza ayoboye igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira vyagenze gute
ibirori byatangujwe n'inkuka mitabere ya katedrale ya Jinamundi aho Musenyeri Evariste Ngoyagoye yasomye misa yibukije ko abantu bakwiye kubavanura n'ubwicanyi n'ikintu cyose cyotuma kiremwa muntu amererwa nabi hanyuma byabandanirije hari ntatemwa ya ntabyamira hasanzwe ntatemwa mbere y'incungu ya demokarasi mu Burundi ndadaye Melchior akaba rero hari muri izo birori n'abategetsi batari bake nka Perezida Nkurunziza umukuru w'inama mpuzamateka kegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'abandi bubahwa batari bake n'abaseruka ibihugu byabo hano mu Burundi bari babyitabye.
Eloge, nyuma y'imyaka 23 nta kuri kuramenyekana kuko ngene iryo sanganya ryo baryarabaye umuryango we w'amaraso aturukamwo umuryango we wa politiki ariwe Frodebu hamwe na leta y'u Burundi hari ico babivuze ko
ego media ni umuryango w'amaraso ntacyo twashobora kuvugana nawo ariko umuryango w'iyo wa politiki ariwo Frodebu nk'uko bivuze twavuganye navuganye na Cecravel na Imana asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Frodebu ariko yavuze ati tuvuga rumwe n'umuryango yagize ati nyuma y'imyaka ntituzoruha nk'aba Frodebu n'umuryango gusaho kuri kumenyekana ku rupfu rwa Ntaryamira ati kandi gusaba ko indishi y'akababaro ibaho kuko turetse ko yari kiremwa muntu yararenge yari umukuru w'igihugu ati ntiyari w'umuryango gusa na Frodebu ahubwo yari w'igihugu cyose cy'u Burundi ati n'abarundi bose barindiriye ko kuri barindiriye n'inyonyi y'akababaro. Ubundi twavuganye ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta kandi umunyamabanga mukuru wayo yatubwiye ati leta ntiyicaye ati ariko muri ryandege murazi ko haguyemo n'abafaransa havamo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ati iruhande rero havamo n'Ntaryamira kubwiwe agira ati ikifite igihe cyiza yuko leta y'u Burundi urabye imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda tujya gusaba ngo tugire amatohoza mu Rwanda ati mugabo ntitwicaye wavuga ati ni ikibazo cy'ibihugu bitatu Ubufaransa u Burundi n'u Rwanda
eloge
uko kuri kuja habona
eloge urakoze cyane turaza kongera dusuye kukwikora ko handi hato kugira ngo uduhe byinshi bisigaye kuri iyo nkuru mandanye mbira batwumviriza nkuko nari nabice ku masonga ko Perezida Cyprien Ntaryamira rero muri yosanganya giwe yarimo mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu Rwanda ntabirori byo kwibuka ivyiryo sanganya bamwe bemeza ko yabaye n'imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi byabaye ariko ico bikoze igihugu cy'u Rwanda kiriko kiritegura ejo aho bukera gutangura kwibuka iyo genocide. Yavugwa mu ntara hagashavu ni kenshi mu barimyo muri zone Nyabibondo ya commune Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ko kudashikira ifumbire y'ikizungu ivyo ni nyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kuyikura mu bidandaza mu badandaza mu ntumbero yo kuyigabanura igiciro ariko rero abarimyi bavuga ko batoroherwa guca mu nzira leta yashizeho kugira ngo bayironke kuri ivyo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko bariko baragerageza gutorera inyishu ingorane zabo barimyi ivyinshi mu vyumva muri no nkuru Diane Ndonse ari muri zone ya Nyabibondo.
Haraze imyaka 3 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufasha ingingo yo gukura ifumbire y'ikizungu mu badandaza banini banini cyo kimwe n'abato bato. Muri kino gihe abarimyi mu gushikira iyo fumbire bisabwa ko biyandikisha mu mugambi w'igihugu ujeje kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna. Icyo naco akaba ari amafaranga 228,000 y'amarundi ku gafuko k'ibiro 25 mu gihe umurimyi yahora yigura ku badandaza amafaranga 45,000 by'amarundi. Nubwo icyo giciro cyagabanutse abarimyi ntibibashimisha. Isiguro nuko umurimyi abwirizwa kugura agafuko kose k'ibiro 25 atari buronka amafaranga yako kare yashobora kuronka ikiro kimwe ku badandaza. Abarimyi bavuga ko iyo fumbire isigaye ari umuzi w'ibuye kugira ngo bayironke ku bwabo yotumizimba ariko bakaronka bayigurira byoroshe. Aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone Nyabibondo yo muri komine Nyabiraba bayaze n'ijwi rya Amerika.
Twebwe turasesheke ku kibazo cyitwa intabire y'ifumbire yangiri kugeza ubunye bavuga ngo nituyitume muri leta ariko uburyo bw'amahera nabwo turabukenye cyane haraho yaronka muri leta barahijeje kujya kuyibombora none nk'izi mbuto z'ibitunguru ndiko ndatera hasi ngira icyo nzozishyirako
ntani yo tubana naho bayidandariza iza hano uno munota umenga umuntu abari kwararondera umutsi w'ibuye nta nsiguro n'imwe tubiha ubu turi ifumbireje tumeze uku nyene
ko kare twasimba ku mudandaza ati nk'ikiro cyangwa mpiyorobo mukashira muri utwo tubuto twawe ingaruka mbi rero zarahabaye kuko yirondeye ntahuyikura kura bose barabihebye abatanda
kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo kugura umufuko bisabwa ko biyunga mu migwi ariko igatangwa ku izina ry'umuntu umwe nkuko bisabwa mu mugambi w'igihugu ujejwe kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna naha nyene abarimyi bafitiye amakenga menshi bamwe bavuga ko uwo muntu yanditswe ko iyo fumbire ashobora kuyibaherana ntibashikire abandi nabo bakavuga ko iryo yandika ryo mu migwi batamenya ko ryabaye hari n'abadatahura itunganywa ryabyo bakibaza amafaranga bosabwa uko yoba ngana cyongeye abanyagihugu ibama bari miye rimwe nkuko umurimyi itangishatse mediatrice abivuga
kubera tutaba twese tugire turimire rimwe hari gihe ubufisa akantu gatoyo ugira uzanganye uterageza nk'ikiro kime cyangwa inoso rero umva rero ntiwocuza kurindira uwundi muzoteranya nawe hari n'igihe atana habafisa
ibintu biruko mu gihe zone nyabibondo iri mu turere two mu gihugu dusanzwe turimwe abanyagihugu bitayeho uburimyi ikindi abarimyi bavuga ko isitacimbuka bakoresheje umwavu w'ikirundi gusa kukaba nkako umuyobozi ajeje gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Dodico Prosper avuga ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko isi ndimwa mu gihugu ikeneye ku bice 80% icyunyunyu fosfor kiri mu mwavu w'ikizungu witwa DAP akaba ari nacyo gituma abarimyi batera kamoreta ko kuborohereza kuronka uwo mwavu bitabagoye ndi mugwanko Simeo numwe mubarimyi
mugiye kuraba nki muri isoko iri kwirarema ngaha anye mu isoko ya Nyabiraba nyene murabona yuko turima dushira kubute mugabo mugihe tutariko turonka ibikoresho tutaronse iyo fumbire n'ukuri n'aba bana bacu kuri iri shuri bazogira ibyago none yakaye tuzabikura hehe tani forme tuzabikura hehe kwebwe hamwe leta yo dushira kubute ikaduha iyo fumbire n'ukuri ndakubwiye n'abagi bantu bari mu buyenzi bari mu bwiza mwije binahandi bazuza gusumira ngaha mu nyabibonde hakwitaburangura
urongoye umugambi w'igihugu ujeje kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna avuga ko bariko baragerageza gukemura izo ngorane hamwe bavuga ko bafise umugambi wo kuvanga ubwoko bune bw'ifumbire abarimyi bahora bakoresha ikindi Prosper Dodico arongoye uwo mugambi avuga kandi nuko ari umugambi wo kuyihingurira mu gihugu cy'u Burundi
uwo mugambi turawufise mu shanje burimo n'ubworozi kuko mbere bibonekera mu bintu bibiri ubwa mbere nuko ubushanje burimo n'ubworozi buriko burahimiriza bongera buha intege abikorwa twabo bagomba gukorera ifumbire ngaha mu Burundi hariho mbere niki nino kwita izine iri kirubakwa igomba kuzokora iyo fumbire iyo nayo baramaze kuyiha intumbero yuko yoshira mu migambi yayo kuzoza irashira ifumbire mu dufuko duto duto
uyu muyobozi Prosper Dodico arizeza abarimyi ko ifumbire ya mbere izova muri iryo hinguriro ishobora kubashikira mu gatasi ko mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka aha tukibutsa ko bimwe mu byatumye ifumbire kizungu ikugwa mu badandaza ari uko rimwe na rimwe abarimyi bashikira yataye kanovera kayo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho i Bujumbura tuje gatonya mu rumonge aho havugwa ikibazo cyo kutaburanira imfuvyi zinyagwa ivyabo mashira hamwe azitaho akorera mu ntara ya Rumonge ivyo ahanini ngo bikava ku mfashanyo z'uburyo ayo mashira hamwe yahora aronka ariko zitakiboneka bishimishije abajeje intwaro batera kamo ayo mashira hamwe kuyitura mu ntumbero yo gutorera umuti urashe kuri izo mfuvyi n'ingorane zayo ivyinshi kuri no nkuru na Alain Yvirankunda akoreje urya Amerika mu rumonge
amakuru dukura mu gisata CDFC kijeje iterambere gingo n'imijyango mu ntara ya Rumonge yemeza ko ukuburanira impfuvyi zanyazwe ivyabo gusigaye ari kibazo kitoroshe mu mashira hamwe gisanzwe gikorana nayo na FVS Amade Burundi OIDB Terre des Hommes ivyo ahanini bikava ku mfashanyo y'uburyo bw'amafaranga isani yagabanutse bigatuma ibisata biburanira impfuvyi bidakora neza ivyo rero bikaba inzitizi nko kubijanye n'uburyo bukenewe mu kunguruza abana b'impfuvyi bava mu mitumba itegereye ibisagara hamwe no guhemba abashingwa manza nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza muri kino gihe zimwe mu mpfuvyi zahora zifashwa nayo mashira hamwe zisa n'uko zihebuye aba nabo dusanze ku mutumba Kanyenkoko zone ya Rumonge
narifise ingwane bamboranira ko ibyo bisigi barambiye ko rubanza rwanje bariko barukirana kubera uburyo atabwo ngo mangenda ngaruka maze gutona inshuro zitatu atakivamwo simbona iyo biko biraja niyo bipfa bisari byahagaze nyine tacefu cha ruguru niyo mpamvu ufise umwiheburo
ego baratwakiriye batubwira ati turindire urubanza bararujamo barabidufashamo rero batubwiye ati uburyo kugira urubanza ruhere ngo bwaraheze rero ubu turarindire yuko boduhamagaza kandi hama turabe ko byobandanye
tumenyeshe ko ayo mashira hamwe ahanini afasha impfuzi zirezo mu miryango aha bamwe muri abo bavyeyi bazishinze bakavuga ko ico kibazo cyo kutaziburanira mu butungane kiriko kiratuma nabo nyene bajuragirika aha Anastasia Gacuti umuvyeyi akavuga ko we yahisemo kurindira ko ishira hamwe arimo rya FVS Amade Burundi risubira bikamushigikira kuko tokwishoboza gukurikirana ugwimfuzi areze yanyazwe ibisigi uyu mupfasoni agafatira ku kuntu abayeho
ngorane nuko ubuzima tubayemo urabona ko n'ubuzima bwazimbye urabona ubuzima bwarazimbye kera twarateranya n'udufaranga tukabafasha muri ubwo buryo bwo ku kuburana none ubu ntavyo tugikora kubera natwe biratugoye
naho ayo mashira hamwe yishinze ineza y'ibibondo agerageza gutera intege imiryango mu kuyumvisha ko yokemura mwene ivyo bibazo byo kuburanira impfuzi bareze biciye mu buryo bashira hamwe mu migwi barimwo yo kwiteza imbere no kuguranana indongozi z'iyo migwi zivuga ko bidashoboka Jonathan Nduwimana ajeje ibikorwa by'umugwi izere ya kane yo kumutumba Kanyenkoko ihurikiye murunani gwitwa nawe nuze gwe gukira ishira hamwe FVS Amade Burundi aratanga insiguro
maze kuja hamwe tukiyumvira kuburanira ifuvye n'abana onikora kwasanze bitwa uburyo bunene cyane imyaka dusanzwe turiko turabandanye igikorwa cyo gufasha ifuvye hariho ingorane twagiye tugira nacyo gituma icyo ingorane za mbere twabonye ko tudashobora gukurikiza ingorane zisanzwe zisano kuburanira abana abantu onikora nabi ndabajya bifubye icyo gisata twaragihagarikije
ariko rero mu runani rw'amashira hamwe aharanira agateka k'abana FENADEB barahumuriza naho biruko kwico kibazo cyo kuburanira impfuzi kiri mu gutorego umuti amakuru duhabwa muri ugo runani akavuga ko integuro yo gutororokanya uburyo bukenewe igeze kure bafatiye ku manama bamaze imisi bagirana n'amashira hamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'ibibondo ku isi ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine ya Rumonge basaba ayo mashira hamwe gusenyera ku mugozi umwe mu gufata mu mugongo impfuzi zifise ibibazo byo mu butungane aha Ferdinand niyo kindi umuhanuzi wa mustanteri wa komine Rumonge ajeje ibikorwa by'iterambere aterakamo avuga ati
haba mu gutererana uburyo cyanke naho ubuhinga bwo gukora iki cyanke kiriya ishyirahamwe riba rikeneye tuba tuzi yuko n'icyo cy'uburyo atari kirenga kuko abene igihugu babayeho mu buryo bubayabaye biba bikenewe yuko tubafasha kugira ngo ashobore kuba abandi babafata mu mugongo ariko bigasaba yuko baba bateguye ibyo bakora bimeze neza biteguye ari ibintu bigaragara kandi biboneka yuko bafite ishaka byo kubiranguza bunganiye nk'izo mpfuvyi twe turabona yuko by'ukuri twobatera intege
ibindi bibazo bihanze izo mpfuvyi ni nk'ibijanye no kutaronka ibikoresho z'ishure hamwe n'uburyo bwo kuriha nk'uko amakuru dukura mu mashyira hamwe atandukanye yitaho impfuvyi akorera mu ntara ya Rumonge avyemeza mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
urakoze Alain Yves Irankunda turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bijya biye. Biranuganuka kwa rivi. Kandi bihu. Ngo ni bihu kandi na zikomeye. Ndakubiye kwa tarivi. Nivyo. Nivyo. Eka sivye. Dupinge. Dupinge. Utangike.
Mupinga mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Irabeshe zigihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero muti uno munsi inkuru dutanga ko umuco ni yahe twagashinye kugaruka ku nkuru y'amasana mu video wamaze iminsi acana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi yerekana ugwaruka rw'imbonera kure no ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ruko raririmba indirimba batari bake biyamirije zirimo amajambo amwamwe avuga ngo tera inda abake babazi ari imbonera kure umugambwe ugo gwaruka ruturukamwo ruratera ivyatsi abakoze iyo ndirimbo bakayiririmba ndetse bakanemeza yuko bazohanwa ariko rero abatari bake mu bakunzi b'ijuru rya Amerika barashatse kumenya neza na neza byabereye hehe ryari turabigaruka ko na Leonce niyo ngabo munyamakuru wacu aho aza no kuducishiriza amaso ku vyagiye birayivugwa ko kumbuga ngurukana bumenyi
Zoni ingino ziri mu masanamu ya video. Masanamu yatanguye gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi na Facebook na WhatsApp kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane 2017. Ayo masanamu yerekana imisore itonze ku mirongo ibyina yishima. Iyo misore iri mu migwi itatu. Umugwi wa mbere nuko ayo masanamu abyerekana ni misore yambaye udupira dusa dushonye kumwe. Dufise ibara ry'ubururu kabiri n'imisore yambaye dupira nk'utwo nyene uretse ko two dutukura hari rero n'umugwi wa gatatu w'imisore yambaye impuzu zisanzwe eka ku ruhande yabo hari abanyagihugu biboneka ko bari kubarurira ubusa n'urongoye iyo misore nk'uko ayo masanamu abyerekana umusore yambaye agapira kera ako gapira kugikiriza kanditse ko FDN no kuvuga ingabo z'igihugu ku mugongo naho ako gapira kanditse ko urwaruka duharanira amahoro iwacu uwo musore rero kuri ayo masanamu biboneka ko jya hijyano hino mu mirongo y'indi misore ayitegeka ibyikora iyo misore kandi yari itonze imbere y'inyubakwa inyubakwa yanditswe ko permanence du parti CNDD FDD en commune Ntega mu Kirundi bisigura ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri commune Ntega ijwi rya Amerika yarashoboye kumenya ko igikorwa cy'urwo rwaruka cyabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane n'uyu mwaka nyine ijwi rya Amerika rero ryahisemo kubashikiriza akabyino kamwe utwaririmbe muri ayo masanamu ubwo rubyino biboneka ko ariko rwakabuye abantu benshi bituma banagira icyo babivuze ko ku buhinga ngurukana bumenyi murabimenyereye ibyo bya Amerika rirabasomera ubutumwa bwa bamwe n'abandi mu banditse kuri ubwo rubuga ariko ritabanje kubavuga izina kuko ritaba ryavuganye nabo uwa mbere mu batanguye gushyira ayo masanamu ku rubuga ngurukana bumenyi agira ati muri komine Ntega urwaruka rw'imbonera kure wiyemeje kumugaragara gushurashuza abagore bose batavuga rumwe na leta abo bita abakeba uyu nawe yagize ati amatohoza ya mbere yerekana ko ugu rwaruka rufise inyoshambi ziva hanze y'umugambwe abantu babi baza kwigisha nabi izo ntore bigisha indirimbo urwaruka rwari rusanzwe ari akarorero ni benshi cyane baguma bagira icyo bavuze kuri ayo masanamu ubu nawe ati ha je numvirije mugabo sinabyumva neza numviriza inshuro zitatu cyandatora insiguro tena inda bake baba byari mbonera kure bari sese y'agatabi barinjiranwe bazobyicuza atakigongwe bakironse ubundi yagize icyo yandika yagize ati umukeba n'ijambo risanzwe ry'ikirundi ntituze turavanga ibintu twumve ko imbonera kure ataho mushobora kudushira turavukana namwe kuko ntabadasangiye ubwoko bavuga ururimi rumwe aha cavuga mu izina ry'umuntu ijwi rya Amerika ridashima kugarukako n'abazungu baduteranya ntitwiyumvire gusambura igihugu catwibarutsa uwo nawe yagerageje kumwishyura agira ati yampaye nka data erega twarinjira n'uwo ntitwabimenya ndumuye kwere ntacu nkivuga aha nawe nyine acagaruka akavuga izina ry'uwo yishuye naryo nyine tudashimye kugarukako agasubira rero ati jewe mubo tuvukana canke tugendana nawe ndumvugira ububisha ubuhize uyu nawe yaramwunganiye ati nimuvuge ibyo mwivugira ariko ikinyoma kizokubitirwa hashashe ayo masanamu nayo muri 2006 ati kandi kuva icyo gihe ingingo zaciye zifatwa ntibizosubira gushika ubu nawe ati telefone yo mu bwoko bwa smartphone ipikipiki mugore mwiza muri Ntega mu mwaka wa 2006 jewe ubwanje ubwo rubyino natanguye kugumva muri 2015 mu mugambwe CNDD FDD rero bashotse basohora itangazo basa n'abemanga kugwa rwaruka ruri muri ayo masanamu ari mbonera kure ijwi rya Amerika ikaba yarashoboye kuganira na Nancy Ninette Mutoni ajejwe gushikiriza amakuru muri CNDD FDD ariyamiriza ibyakozwe n'ubwo rwaruka bw'umugambwe wabo.
Ayo mase namwe twayamirije kwera adahuye atajanye n'inyigisho eka mbere na karanga mutima karanga umugunyamanga karanga imbonera kure. Ayo mase namwe rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ivyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonera kure abaranyereye twategezwe rero kwerekana neza aho mugambo uhagaze kubijanye n'iyo ndirimbo eka mbere nayo majambo ameze nk'uko n'abatari mu mugambwe bacu bamenye yuko mu mugambwe sindi DFDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nkazije zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Nancy Ninet Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri CNDD-FDD ahubwo yavuye yemera ko hagiye kuba amatohoza kugira ngo barabu uruhara rw'umwe wese mu bakoze ibyo bintu byo kuntega. Leon Senyongabo, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe mu makambi mbere yuko dusezerana barundi bagendana ubumuga bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko bakomerewe kubera ubuzima babayemo abenshi muri bo bemeza ko ubumuga bavanye Burundi buja bwariyongereye. Desire Hatungimana akoje ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nkuno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu afise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe haratekigo harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera. Kubera ko nta tumatira baduhaye tujyamaho turara hasi ku gasare ubumuga bukaguma bwiyongera namwe murazi ubumuga bujyanye n'amagufa cyokuma byongera. Kindi nacyo nk'ikintu kijyanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu babasaza nka twebwe abantu bafite ubumuga ntibaduhaye tugenda tuwatsitagurika dutsitagurika nk'ibigiye kwitwarete ubwo nyine ugenda uritura hasi witura hasi ibyo nabyo ntabwo babidushyiriye mu ngiro
biturutse kuri ubwo bumuga. Agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasomera abana babo nk'ukuno abimenyesha.
Kajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko mushobore kuba noshobora kugenda kurondera udufaranga guca ingero hamwe n'abandi usanga nyene ari ibintu nimbabaza ku buryo udashobora kugenda ngo ugiye gusaba akazi muri barya hariho abantu usanga bariko barubaka amazu ngaho ya bajya bafasha abamaso yero yugiye ufise ubwo bumuga barakuraba kabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mucho gihe birakubabaza kuburyo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga cyo gihumbi kuri uno munsi hanyuma nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi byo rero biraheza bikamba batacyana.
Abafise ubumuga baganira radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ku mutwe hakora neza.
Kintu gikenewe cyane cyane nuko twadufise imishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye hari ukunge n'ubumugaye nk'ubuguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegeza gushyira mu bibazo uravye nk'akarorero nka jyewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugera ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko atahantu ndi bukuwe n'igishoro kugira nkore ubunyene mba nibereye ngaho ndahiga icyo nkora n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva ko bwa bwonko bwanje bwosubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashima intambwe amashyirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa bya nkenerwa bimwe bimwe. Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara. Kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishyirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Uburongo ryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera. Inkino za gicuti bamaze gukina n'ababoneye izuba harimo n'abamaze guserukira Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwe nizo nkino biyongera. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nakoze Desire Hatungimana nino ngaha duce dusozera, ariko imbere yuko dusezera natwibutse ko imyaka 23 irumanya umunsi kuyundi ndege yari itwaye Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Rwanda Cyprien Ntaryamira ihuye n'isanganya yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Yakoze Macbiri ya Bero yashikanye amajwi ahiwanyu, Diane Nahazituzo Sweje nk'aho twatanguriye.